Ijwi ry'Amerika. Nshuti zacu turabashuhuje, muracyumva radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Abavuga ngo nitozane abo bagabo bacu
n'abakubiswe
aha ku maguru y'imigere n'inkoho z'igisoda nakubitwa ndyamye n'abana b'iwanjye baryamye.
Uyu ni umwe mu bategarugori babwijwe rya Amerika ko bakubiswe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikari muri komini Ntahangwa i Bujumbura. Naho ahandi mu mahanga, Aung San Suu Kyi yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Myanmar, igihugu cyahoze cyitwa Birmania. Ni mu kanya mu makuru. Muri kumwe
na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Dutangurire ku makuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande yatangaje uno munsi kwa gatatu ko ahevye umugambi wiwe wo guhindura ibwirizwa nshingiro kugira hashigwemo ingingo ya kubwene gihugu abagira iterabwoba bavutse ari abafaransa. Yashikirije ubwa mbere umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro inyuma y'ibitero by'iterabwoba vyabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze mu gisagara ca Paris. Ivyo bitero vyahitanye abantu 130, abandi barenga 350 barakomereka. Yamara inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka y'u Bufaransa ntibyashoboye kumvikana kuri uwo mugambi. Perezida w'u Bufaransa François Hollande yatangaje uno munsi kwa gatatu ko yariko agerageza gutsimbataza ubumwe mu gihugu no kwerekana ko igihugu citeguriye kwishura ku iterabwoba. Umugambi wa Perezida Hollande waragwanijwe n'abafise ubwoba ko wari kurenganya ba Islam. Umushikiranganji ajejwe ubutungane yatanze imihoho mu kwezi kwa mbere inyuma y'uko yiyamirije umugambi wa Perezida Hollande. Igihugu cha Myanmar carahije umukuru w'igihugu wa mbere w'umusivile mu kiringo kirenga imyaka 50. Umukuru w'igihugu mushasha afise imyaka 70 yarahiye uno munsi kwa gatatu mu birori vyamaze umwanya muto imbere y'amashami abiri n'amashingamateka. Yemeye gukorera igihugu ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bishasha Myint Swe na Henry Van Thieu barahiye hamwe na Perezida Htin Kyaw. Ukurahira kwa Htin Kyaw birangije icese intwaro ya gisirikare muri Myanmar yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1962. Asubiriye Thein Sein yahoze ari mu general yafashe ubutegetsi mu mwaka w'2011 igihe leta y'igisirikare yashikiriza ubutegetsi leta igizwe ahanini n'igisivile. Afata ingingo zikomeye zo gutunganya gushasha inzego za politiki n'ubutunzi. Nahari uko igisirikare kiracyafise uruhara rukomeye cyane mu gihugu no mu butunzi bw'igihugu. Mu ijambo ryiwe inyuma y'uko arahiye, Perezida mushasha yiyemeje kuvyerekeye guhindura ibwirizwa nshingiro rihari muri iki gihe kugira ryubahirize demokrasi. Ibwirizwa nshingiro ryatunganijwe n'igisirikare imbere y'uko gishikiriza ubutegetsi ritegekanya ko igisirikare kigira ibice 25% by'ibibanza byose mu nama nshingamateka n'ibibanza bikomeye by'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati no kwivuna amansi. Igihugu cy'u Bufaransa kizohagarika ibikorwa byacu bya gisirikare mu gihugu cya Centrafrique mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo vyatangajwe inyuma y'uko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jean-Yves Le Drian avuze ko imigambi yabo yashitsweko. Ibikorwa vya gisirikare vy'u Bufaransa vyatanguye mu mwaka w'2013 igihe Centrafrique yari isinzikajwe bikomeye n'ubwicanyi hagati y'abakristu n'abayisilamu aho abanyagihugu bariko bapfa ku bwinshi. Jean-Yves Le Drian avuga ko mu kiringo c'imyaka ibiri inteko z'u Bufaransa zagarukanye umutekano. Amenyesha ko ibibazo byose bitaratorerwa inyishu ko yamara igihugu cya Centrafrique kiriko kirogorora. Rodrigna ntiyamenyesheje neza igihe muri uyu mwaka Ubufaransa buzokura inteko zabwo zose muri Centrafrique. Yamara bwaragabanije bikomeye igitigiri cy'inteko ziri muri icyo gihugu. Ubufaransa bwari bufise hafi y'inteko 2,500 muri Centrafrique, yamara icyo gitigiri muri iki gihe kiri hafi y'9%. Abasirikare bagera ku 300 bazoguma mu gihugu aho bazoba bari mu runani rw'inteko 12,000 zishyira hamwe ONU n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi b'igihugu cya Nigeria General Dan Ali yatangaje uno munsi kwa gatatu ko igisirikare ku ntwaro ya Perezida Muhammadu Buhari cyagize intambwe zikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya umugwi Boko Haram. General Dan Ari yafashe akaruhuko ko mu zabukuru yatangaje no musiko wa gatatu ko igisirikare cyasubiye gufata igice kinini cy'ubutaka bwigeze kuba bwigaruriwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram. Avuga ko mu kiringo cy'umwaka umwe kuva President Buhari ashitse ku butegetsi yahinduye ibintu. Amenyesha ko imbere yuko Buhari ashika ku butegetsi umugwi Boko Haram wari ufise igice cyose cyo mu buseruko bw'igihugu. General Dan Ali avuga ko igisirikare gishobora gutuza abagira iterabwoba mu ishyamba rya Sambisa mu kiringo cy'amezi abiri cyangwa atatu. Ali avuga ko uburyo President Buhari yakoresheje mu gukorana n'akarere n'amakungu bizafashije cyane mu rugamba rwo kugwanya umugwi Boko Haram. General Ali avuga ko igisirikare cya Nigeria cyagerageje gutora bigeme banyurujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 ko yamara bisa n'uko uwo mugwi ubashwiragije mu bice bitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatangiye kuburanisha abantu 17 bose bo mu idini ry'abayisilamu baregwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Nubwo baburanaga kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo, umucamanza yategetse ko urubanza ruba mu muhezo kugira ngo birinde imidugararo. Asumta Kabo yaraduha inkuru irambuye.
Mu masasa bazakumanywa nibwo imodoka zizanye abaregwa 17 bagejejwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Kuva baregwa bava mu modoka kugera bageze imbere y'urukiko, abari gukora 17 barimo abagabo 14 n'abagore batatu bose bari bacyambaye amapingu baje kuyakurwamo nyuma bamaze guhagarara imbere y'umucamanza haba mu rukiko ndetse no hanze yarwo. Umutekano warurinzwe mu buryo bukomeye, nta muntu n'umwe winjiraga mu rukiko atabanje gusakwa. Ntibyoroheye abo mu miryango y'abaregwa ndetse n'itangazamakuru kugera mu cyumba cyari kuberamo urubanza kuko inzugi zacyo zabanje gufungwa. Imbere harimo abaregwa, abashinzwe umutekano, abashinjacyaha n'abunganizi b'abaregwa. Abaturage bari baje gukurikirana urubanza n'abanyamakuru baje kwemererwa nyuma ko noneho bakwinjira mu cyumba cy'iburanisha, ariko nabwo berekwa aho bicara ku buryo byari bibujijwe kwegera intebe abaregwa bari bicayeho. Ibi byicaro itangazamakuru n'abaturage ntibabitinzemo. Urukiko rumaze kugera mu cyumba cyaburanishirizwagamo, habayeho gusoma amazina y'abaregwa. Ku ikubitiro hasomwe izina rya Mugema Ngango Mohamed, warashwe tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2016 na polisi y'igihugu imukeka gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Polisi ivuga ko yamurashe ashaka gutoroka inzego z'umutekano. Abagejejwe imbere y'urukiko kuri wa gatatu bose bagiye bafatwa nyuma bakekwaho kuba mu bakorana n'uyu mutwe. Urukiko rwasomye amazina y'abantu 17 maze rubasaba ko bahagarara imbere. Nta byinshi byamenyekanye bishinjwa abaregwa kuko umushinjacyaha atigeze asoma ibyo bakurikiranyweho, ahubwo yahise asaba urukiko ko rwasaba abaregwa b'abagore bambaye imyambaro ibahisha mu maso kuyikuramo, ndetse basaba n'abagabo gukuramo ingofero. Ubushinjacyaha bunasaba urukiko ko abantu bose bari baje gukurikirana urubanza basohorwa. Ubushinjacyaha buvuga ko kubera uburemere bw'ibirego birimo icyo guhungabanya umudendezo w'igihugu ndetse n'uko kuburana mu ruhame byakwica iperereza rigikomeza, ubushinjacyaha busaba ko urubanza rwakomereza mu muhezo, abandi batari ababuranyi bagasabwa gusohoka. Urukiko rwasabye abaregwa kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha, maze benshi mu baregwa basaba ko urubanza rwabera mu ruhame, imiryango yabo yari yaje kumva urubanza ikabasha kumenya icyo baregwa. Abunganizi b'abaregwa bo bavuga ko nta mpamvu yo gushyira urubanza mu muhezo, bavuze ko urubanza rukiri mu ntangiriro, ko nta mpamvu yo kujya mu muhezo kuko urubanza rutaratangira mu mizi. Cyakora hari abandi bavuze ko urukiko rubibonye ukundi, ntacyo byaba bitwaye ko urubanza rwabera mu muhezo. Umucamanza amaze kumva impande zombi yafashe umwanzuro wo gukomeza urubanza mu muhezo, maze asaba abandi bantu batari ababuranyi gusohoka mu rukiko. Abaregwa bahindukiye bakagenda bapepera abavandimwe babo bari baje kumva urubanza uko bagendaga basohoka mu cyumba cy'urukiko. Abaregwa basomwe n'umucamanza bari 18, ubu hasigaye 17 kuko uwa mbere yapfuye. Bose babarizwa mu idini ya Isilamu. Bagiye bafatwa kuva mu kwezi kwa mbere nyuma y'aho wari watawe muri yombi bwa mbere arasiwe na polisi y'igihugu ivuga ko yarashatse gutoroka. Uyu wishwe yakekwagaho ko umuyoboke w'umutwe w'iterabwoba ugenda ku mahame y'idini ya Isilamu, ko kandi yagendaga ashakisha abayoboke hirya no hino. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urundi rubanza nurwa Dr. Theoneste Niyitegeka wigeze gushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2023 urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rwategetse yuko akomeza gufungwa akarangiza igihano cye cy'imyaka 15 yahawe n'inkiko Gacaca. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiranye iby'uru rubanza ubu ngo bari mu nzira ava i Nyanza. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
None Niyitegeka watwibutsa yaburanaga iki?
Dr. Theoneste Niyitegeka yaburanaga n'umuyobozi wa gereza inosa yaburunga gufungwa binyuranyije n'amategeko.
None urukiko rwashingiye kuzihe ngingo se rufata icyemezo cy'uko Niyitegeka atsinzwe?
Uruko gufungwa binyuranyije n'amategeko Dr. Theoneste Niyitegeka yavugaga ko ubuyobozi bwa gereza ya Nyanza bwamufashe bushingiye ku cyemezo cy'inkiko Gacaca cya Nyamabuye mu karere ka Muhanga, icyemezo kigaragaza umwirondoro we aho yahamirije ibyaha n'igihano yahawe, gusa ntikigaragaze abamushinje urubanza mu ngingo zarwo zose. Akavuga ko ibyo ngibyo ubwabyo bihabanye n'amategeko, ari nacyo yahereyeho aregera nyuma yo kwandikira CNLG komite yo kurwanya jenoside asaba urubanza rwuzuye bamwereka ko afite udupapuro bigaragara ko n'ubundi ari dosiye ituzuye. Urukiko rero rwasesenguye ruvuga ko n'ubusanzwe kuba yarembeye agatinya ku icyo cyemezo bivuze ko n'ubundi yemeye ko igihano kiriho. Avuga ko urukiko ruvuga ko birengagije ko yaburanye urwo rubanza, ruvuga ko ubwabyo ari uburyo yashatse bwo kugira ngo arege umuyobozi wa Nyanza n'ubundi mu buryo rufata ko bwaba ari amaherere. Izo ngingo zose yashingiyeho arega, avuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko urukiko rwabyanze.
None se ubu ngubu hari ubushobozi afite bwo kujurira?
Urekuranda n'ubushobozi urukiko nka uregwa yari yasabye ko igihe yatsinda yahabwa akayabo ka miliyoni 2,100,000 mu mafaranga y'u Rwanda z'ihazabu. Urukiko rero rwarebye ruravuga ngo byaba ari agahebuzo, icyakora narwo rwemeza ko Theoneste Niyitegeka yahanishwa miliyoni 400,000, ruvuga ko n'ubundi yareze mu buryo atapanze gushishoza. Rurangize ruravuga ruti muri ubwo buse rero Dr. Niyitegeka ntabwo twabashije kuvugana nawe, ariko umwavoka we nawe yavuze ngo ntabwo ashobora kugira icyo atangaza igihe cyose atarasoma kopi y'urubanza ngo abashe kumenya uko bihagaze. Bivuze ariko ko umunota ku wundi yaduhamirije ko namara kuyisoma azadutangaza icyo gukora.
Eric Bagiruwubusa, urakoze.
Nanjye ndabashimiye.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndongere.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Ambasaderi Jacques Bihozagara yitabye Imana ari muri gereza ya Mpimba I Bujumbura Ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi Rugira Amanda yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga ya Twitter avuga ko ataramenya icyeshe Jacques Bihozagara Jacques Bihozagara yabaye ministri imyaka myinshi mu Rwanda bwa mbere yabaye ministri wo gucyura impunzi no gusana ibyangijwe n'intambara nyuma yabaye ministri w'urubyiruko umuco na siporo avuye muri guverinoma Jacques Bihozagara yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa no mu Bubiligi yafunzwe na leta y'u Burundi mu kwezi kwa 12 gushize imurega ibyo kuneka Jacques Bihozagara yitabye Imana ataraburanishwa
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Amerika I Washington DC mu Burundi hari abanyagihugu bavuga ko baraye bakubiswe bongera barambugwa n'abasirikare abanyagihugu nabo muri komine ya Ntahangwa gisagara cha Bujumbura mu gipolisi bavuga ko ababakubise abakubise abo banyagihugu batazwi kubera ko imyambaro y'inzego z'umutekano yakwiriye hose inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Abavuga ko bareba kubishwe wa murugo rumwe ruri kiyora bagicenda inimero 8 n'urugo rimwe nzicenda aba murugo rugo bose bavuga yuko bakubishwe atarumwe avuyemmo bakavuga ko byakozwe n'abasirikare bwo twaganye bavuga ko bakubishwe mbere bakatwereka imirago ku mibiri yabo harimo abakenyezi aho bemeza ko byabaye hagati y'isazi n'inusu n'isazi 5 z'ijoro
twari tuvuye ku ibotiki twasanze abasoda bavuzwe ngaho bacara tubuza gushika twari kumwe n'umu mama we mutamakazi wa mama mutamakazi yaciye kuri gitamara mu mutwe agomba kubereka imbizi ati none muri bahotse mu nkubite muri abana be wanje mana mu kubise abavuga ngo nituzane abo bagabo bacu
ntawe bakubiswe hehe
aha ku maguru yeme imigere n'inkoho z'igisoda nakubitwa ndyamye n'abana be wanje baryamye bahije kudukuta bacatubwira ati mwinjire mu nzu ama cyasanga bahije kutwara amatelefone mahera
Mu bakubiswe harimo kandi umukenyezi yibungenze afise imbanyi ifise amezi 8 uyo mukenyezi twasanze ariko ari yengenga
n'ukuri nabantu bakuze bo batamakazi n'abatama babona na jefise imbanyi irimo kuvuka barankubise imigere ngaho simuntege aho simubwo bijya no musindiriwe ngenda ngenda ndibwa je ta mumeso byo kubyara aho bumva ati none ndaba bigeze kuvuka nibatse ko byavuye kuri iyo migere badukubita
umugabo wo mukenyezi yibungenze bace bagenda bamutwaye nkuko umukenyezi we yabitwiganiye kuva mwe tuzo cyo atatu bagageje kurondera aho yo bari mu busho butandukanye barahebura
cavuga ati umuntu witwa bose ntagaruke umumotari muremure yirabura aca barinjira mu nzu wanje cavuga ati ni wewe aca vuga ati si jewe je ntwavya imana prosper cavuga ati ni wewe nyene batubwiye ko ari wewe arabereka karanga umuntu aca vuga ati tubwe nakaranga umuntu keneye dushaka wewe cara mutwara baramuboha kenda baramukubita nyene ku nyene ni sa twarondeye twabuze ahantu hamwe tarashika twagiye ku komine tujya no ku maposition inga kumutakura na cutoki no muri eseri bagi yeyo kanje muri pgp hose babo
umwe bajeje intwaro kuri iyo barabaga 9 Nyandwi Jean Marie yemeza ko bakwisa abo bantu batagarukiye muri urugo rugo gusa yamara ko n'urundi rugo bagiyemo ikimutangaza ningira bajeje umutekano baraho kumutakura bavuga ko bakubisa abantu batabazi
kuri ri barabara jewe nzu y'umuhungu ngaha epfo niho baci bagenda kandi basanga hundi mudamu mbomorera ko bamutwara dufaranga nga naco bamugize baci bamugumiza ngaho mbomoreye ku imijyango gusa nta byanduka bishobora kwinjira ngaha muri quartier kutuzanze yuko hariyo position nyinshi hariyo ku gice ndepfo hariyo kuri ya gatatu hariyo ku gice 12 ku gice 15 kandi ntibibaye ijyambe kuko kwibarabara rimwe bikaba nk'ahantu ingo zitatu kibirateye n'ubwoba kwanza
Mutakura ni mwa makaritie mu gisagara cha Bujumbura yabereye mu myerekano yuko yamize gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Umutekano mu kigo urangwa muri iyo karitie watumye batari bake batingo zabo. Mbere ubu ingo zimwe zimwe zarabaye umusaka duzuye ivyatsi amabarabara amwamwe yarasivye abantu nabo n'imparugwa. Mu gihe abanyagihugu bamaze iminsi bategwa kamo mu manama y'umutekano ko buhunguka Nyandwi Jean Marie asaba ko yaje umutekano bocungera bikwiye
abantu bageje umutekano nyene bahaguruke barabigituma abo bantu babiyadukize bakadushwaramo kuko bavuga ngo abantu bahunguke nano abantu bamaze kuvuga ngo bahunguke baze bakabura amahoro ntitubona yo twaba turiko turaje canke twaba turiko turapfa hanini dukeneye yuko mu mwanya bahunguye abantu bashike ngo gugura amabutike n'ububari kugira ngo amakaritsi amere neza abageje umutekano barahari bawucungera kuko abantu bashobora kwinjira tuzi ko ari abandi baducungereye ibintu biteye n'ubwo
ice gya cy'umuvugizi w'igipolisi Opepe de Nkurunziza Moise avuga ko afisi imyambaro inzego z'umutekano ari benshi kwa ico gituma batewe batoko amabibaza yuko byakozwe n'inzego z'igihugu
abo bantu dashobora kuno munsi kumenya abaribo abantu bashobora kwambara umwambaro wa gisirikare cyangwa wa gipolisi atari bari muri izo nzego barahari
ariko abanyagihugu bo ngaho baraye bakubiswe batahura ingene botegwa hirya no hino yabo hariho abapolisi n'abasirikare bitwa ko bacungira umutekano bati none nimba abantu atari bo babaca mu gyahumye gute
ashaka kuba bigoye no munsi gucungera umutekano ku nzu ku rugo ku rundi ahubwo je cyo mbona batewe n'abandi bashobora gushikirwa n'ibyo tubona ko icipuzo n'impanuro twobaha nuko bogerageza bakegera abo babona ko bajije umutekano bari hafi yabo nere binakene bakabasaba utune na tudutelefone mu gihe cyose abone kwa ikintu kibaye bakabatabaza
ibujumbura fidelite ishatse icyo cy'u Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabizi ko hari ibibazo bya FM mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi inzego zacu za technique zirimo zirabyitaho kugira ngo FM yongere ikore neza ariko hagataho mushobora kudukurikira ku mirongo migufi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika Radio Yanyu
Gusurinza kayisanga na matapi ibikwita kabita hanze agasigarana amasogisi iburyo mweri bumasi cyatsi bo cyumufana wa kiyovu abana baza bakamuhunga bati dusuwe n'umusasi ukabona wambaye n'agakoti keza yananigirije ariko munda nta kigenda bitsi banga n'umuyaga ye baba we
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yari itanga gategwa indirimbo ya Teta Diana nshuti zacu rero mukanya turabaturangije amakuru ariko Fidel Niyongabo wabasubirira muri make yavuzwe
urakoze Thomas amakuru twababwiye tababwiye ko president w'igihugu cy'u France François Hollande yatangaje uno munsi kwa gatatu kwahevye umugambi wiwe wo guhindura ibwirizwa nshingiro kugira hashigwemo ingingo yakubwene gihugu abagira iterabwoba bavutse ari abafrance yashikirije ubwa mbere umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro inyuma y'ibitero by'iterabwoba vyabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheza mu gisagara ca Paris ivyo bitero vyahitanye abantu 130 abandi barenga 350 barakomereka mara inama nshingamateka n'inama nkenguza amateka by'ubufaransa bivyashoboye kumvikana kuri uwo mugambi president w'ubufaransa François Hollande yatangaje uno munsi kwa gatatu ko yari kagerageza gutsimbataza ubumwe mu gihugu no kwerekana ko igihugu citeguriye kwishura kw'iterabwoba igihugu cha Myama carahije umukuru w'igihugu wa mbere mushasha w'umusivile mu kiringo kirenga imyaka 50 Etienne Kiao afise imyaka 70 yarahiye uno munsi kwa gatatu mu birori by'amazi umwanya mutoyi imbere y'amashami abiri y'inama nshingamateka yemeye gukorera igihugu vyegera bibiri byo mukuru w'igihugu bishasha navyo nyene byarahiye hagati hamwe na president mushasha kwa president mushasha birangije cese intware gisirikare muri Myama yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1962 igihugu cy'u France kizohagarika ibikorwa byacu bya gisirikare mu gihugu cha Centrafrique mu mpera z'uyu mwaka ibyo byatangajwe nyuma y'uko umushikiranganje je rwo kwivuna abansi Jean Yves Le Drian avuze ko imigambi yabo yashiswekwe ibikorwa bya gisirikare by'u France bizatumye mu mwaka w'2013 igihe Centrafrique yari isinzikajwe bikomeye n'ubwicanyi hagati y'abakristo n'abayisilamu aho abanyagihugu bariko bapfa ku bwinshi Jean Yves Le Drian avuga ko mu kiringo c'imyaka ibiri inteko z'u France zagarukanye umutekano umushikiranganje ajeru kwivuna abansi wa Nigeria General Dan Ali yatangaje no munsi kwa gatatu kugisirikare ku ntwaro ya President Muhammadu Buhari cagize intambwe zikomeye cyane mu rugamba rwo kugwanya umugwi Boko Haram General Dan Ali yafashe akaruhuko ko muzabukuru yatangaje no munsi kwa gatatu kugisirikare casubiye gufata igice kinini cy'ubutaka bwigeze kuba bwigaruriwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu turabashimiye rwose byimazeyo tubararikiye nanone gukomeza kumva ibiganiro muryoherwa munogerwa ku radio yanyu radio Ijwi rya Amerika maze rero mugire umugoroba mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.